Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntiyagiye mu nama mpuzamahanga ku bibazo by'ubukungu ibera muri Afurika y'Epfo.
Kuba ataraje kandi yaragombaga kuza nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza, ariko yohereje abaminisitiri batatu ndetse n'abatekinisiye benshi.
Uyu ni ambasaderi w'u Rwanda i Pretoria Vincent Karega, arasobanura rero ko ntaho bihuriye n'urugomo rwibasira abanyamahanga muri Afurika y'Epfo. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu Burundi arasaba HCR gushakira Abarundi b'impunzi bari muri Tanzania ikindi gihugu bajyamo mu karere. Ni mu kanya gato. Ikipe y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi imaze gutsinda Seychelles ibitego 3 ku busa mu majonjora y'igikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mwaka w'2022. Umukino wabereye muri Seychelles wo kwishyura uteganijwe i Kigali saa 12 ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Uburundi bwo bwanganije na Tanzania 1-1 ejo ku wa gatatu i Bujumbura, bo umukino wo kwishyura uzaba ku cyumweru i Dar es Salaam saa 10 gisaha rero yo muri Tanzania, ni ukuvuga saa 9 ku isaha y'i Bujumbura. Ambasade y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo irakora ibishoboka byose kugira ngo Abanyarwanda bari muri iki gihugu bagire umutekano. Ambasaderi w'u Rwanda i Pretoria Vincent Karega yabibwiye Ijwi rya Amerika mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ntabwo ari ibintu bishimishije ku gihugu nk'iki kibohoje hashize imyaka 25 kandi kiri mu migambi myiza yo gufatanya n'abandi banyafurika guteza umugabane imbere. Ariko uko bizwi n'uko bigaragara, ntabwo ari ubuyobozi buteza ibyo bibazo, gusa ntibukora ibikwiye byose 100% kugira ngo bitaba. Niyo bibaye hari igihe bitinda kugira ngo bihoshwe. Rero ni ikintu giteye impungenge kigayitse ku mugabane wacu wa Afurika.
Ariko se nk'uhagarariye u Rwanda aho ngaho muri Afurika y'Epfo, kandi tuzi ko hari Abanyarwanda benshi bahatuye, ni iki mukora kugira ngo bumve ko batunganye?
Mu buryo tuganira nabo, abenshi tubashishikariza kwirinda kuba mu bikorwa byabakururira amashyari cyangwa guhangana n'abanyagihugu, no kugerageza gukurikiza amategeko y'igihugu no kumenya aho bajya n'aho batajya kugira ngo birinde ingaruka zose zabo. Ariko uko twabakangurira kose ntitwamenya igaruriro cyangwa aho ibyo bibazo bigera n'aho bizagera hose. Kuri ubu byara hanini mu ntara imwe irimo imijyi mikuru ya Pretoria na Johannesburg, ariko yigeze no kubaho mu ntara yitwa KwaZulu-Natal.
Magingo aya kuva imvururu zatangira, muvuze yuko mugenda muhumuriza Abanyarwanda kandi mubabwira uburyo bashobora kwirinda, ntabwo muramenya bashobora kuba barakomerekeye muri ziriya mvururu aho zibaho Johannesburg na Pretoria?
Ntabo bafite uburyo butugezaho amakuru kugeza ubu, ntayatugezezeho yatugezejweho, kereka hari uwahuye n'ingorane bwite akicecekera cyangwa akabura undi munyarwanda ubimenya, kuko ikibaye ari urwaye, ari ukomeretse, ari uwitabye Imana. Dufite uburyo bw'ikoranabuhanga duhananamo amakuru, kugeza ubu ntayo dufite. N'abatuye Pretoria na Johannesburg nta n'umwe watubwiye ko azi mugenzi we cyangwa muturanyi we wahuye n'ingorane.
Hari amakuru atugeraho avuga yuko muri iyo nama murimo irebana n'iby'ubukungu bwa Afurika hari abakuru b'ibihugu barimo uwa Nigeria, uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwa Malawi ndetse n'u Rwanda bashobora kuba banze kuza muri iyo nama bavuga yuko batishimiye iyo midugararo irimo ibayibasira abanyafurika. Iyo nkuru nayo niyo
u Rwanda ntaho bihuriye niyo nkuru. Iyi si inama y'iki gihugu, ni inama ya Afurika. Kuba taraje kandi yaragombaga kuza, nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza, ariko yohereje abaminisitiri batatu ndetse n'abatekinisiye benshi. Nta kibazo, participation y'u Rwanda iragenda neza kandi ntabwo kuba harabaye imvururu zidatewe na leta, ahubwo zaguye no kuri leta ya South Africa nayo ikaba inagerageza guhangana nabyo. Ntibyari kuba intandaro cyangwa impamvu ku mukuru w'u Rwanda guhita afata icyemezo nk'icyo. Hari impamvu yuko igihugu cyakumirwa, hari ahantu henshi nka African Union byaganirirwa agafatwa icyemezo rusange, ariko hari abandi baturanye n'aha cyangwa bafite abaturage babo benshi bahuye n'ingorane, bo bakaba bafashe icyemezo muri ubwo buryo. Uwo birabareba ku Rwanda ho nababwira ko ukutaza kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika hano ntaho bihuriye n'izo mvururu. Tutahuza n'isano y'inama ihuza Abanyafurika, ivuga ishoramari, ivuga ubufatanye ndetse n'ibindi bice n'imigabane y'ibindi y'isi.
Ambasaderi Vincent Karega, ndabashimiye.
Murakoze.
Amashyirahamwe yigenga arenga 13 yo mu Burundi, cyane cyane ari mu buhungiro, yandikiye umuyobozi wa HCR Filippo Grandi amusaba ko Abarundi bahungiye muri Tanzania bashakirwa ikindi gihugu cyo mu karere bajyamo nyuma y'icyemezo cya Tanzania cyo kubacyura mu Burundi ku ngufu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Ayo mashami yigenga mu rwandiko rwayo amenyesha utwari ishami mpuzamakungu HCR ku isi Filippo Grandi ko yo kwibuka umubabaro w'impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. Yibutsa utwara HCR ko izo mpunzi ubu zitakigira ayo zicira nayo zimira, kuko zimaze kubwirwa ko zigiye gusubizwa mu gihugu zahunze guhera mu kwezi kuza ku icumi. Armen Yongere atwara ishirame Akat yateye umukono kuri urwo rwandiko kubwabo ababazwa n'uko izo mpunzi zigiye gusubizwa mu muriro zahunze.
Abwire leta ya Tanzania ihagarike iyo ngingo yo kwirukana Abarundi, kandi twerekanye neza yuko hari umutekano muke ukirangwa mu Burundi, hari ubwicanyi, hari abantu bagoma banyuruzwa, hari abakinyizi n'abige bagoma bafatwa ku nguvu. Ko yoraba neza kugira Abarundi bariko baratahukanwa ntibaje kwicwa, ntibatahe ibyo bahunze bitaravaho. Ikindi naco twasavye HCR nuko bokongereza amahera afashisha impunzi, kuko turavye neza mubi ahari impunzi zitandukanye mu bihugu vy'aka karere birerekana neza yuko impunzi zidafashwe neza, hari ubukene. Ikindi naco nuko hari abashingwamanza bariko barategura urubanza kugira bitware igihugu ca Tanzania mu gihe cobandanya gihagaze kuri iyo ngingo yo kwirukana Abarundi ku ngufu.
Abateye umukono kuri urwo rwandiko na mashirahamwe n'inani zayo 13 abayarongoye batangazwa n'ingene igihugu ca Tanzania gihitamo kwirukana impunzi z'Abarundi, kandi arico kivamwo umuhuza mu matati yatumye izo mpunzi zihunga.
Birateye isoni, birerekana neza yuko arico gituma n'ibiganiro vyadindiye, kuko nivyumvikana ingene igihugu ca Tanzania arico gihugu cariko kirafasha gutorera umuti ingwane z'u Burundi, ariko gifata ya mbere mu kwirukana impunzi z'Abarundi bazi neza yuko atamutekano kwiye uriho, bazi neza yuko hari amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Ibyo byose ni kwerekana yuko hari umutekano muke, bakibagiza yuko hari igisata cya ONU cyashizeho umugwi w'amatohoza ku Burundi ugumusemerera werekana yuko hari ubwicanyi bubandanya bukogwa mu Burundi.
Ayo mashirahamwe yibutsa ko kuva abo Barundi bahungira muri Tanzania batigeze bagira agahengwe kuko abantu bitwaje ibigwanisho baja kubadurumanya mu makambi y'impunzi barimwo. Ayo mashirahamwe yikeka ko abo baja guhungabanya impunzi bava mu Burundi ubona ko n'intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania izo mpunzi zirimwo ihano rubibe n'intara ya Makamba yo mu Burundi.
Twerekanye neza yuko Abarundi bahungiye muri Tanzania baguma bahotega ubuzima haza abavuye mu gihugu cy'u Burundi bari mu nzego za leta mu bari mu iperereza n'imbonera kure kugira batera Abarundi bahungiye muri Tanzania, ariko gituma dusaba yuko ubwa mbere haseri yotegerezwa kuraba yuko izo mpunzi Abarundi ziri muri Tanzania ziri mu mutekano, kuko umuntu yahunze hari amasezerano mpuzamakungu yerekana yuko ategerezwa gukingirwa kugira ntibahohotege ubuzima nibicwe n'abojejwe kubakingira.
Basaba Filippo Grandi atwara HCR ko izo mpunzi zoronderegwa ikindi gihugu kizakira
mu gihe leta ya Tanzania itosha kwakira izo mpunzi z'Abarundi yuko boraba ibindi bihugu babashiramwo kugira bakingirwe, kuko birateye isoni ko umuntu ahunga umutekano muke hama akabandanya atotezwa naho yahungiye. Icyo gituma dusaba rero kaseyere yuko yifata mu ntoki ikabakurikirana izo mpunzi z'Abarundi kugira ntibatotezwe kandi barashoboye guhunga igihugu.
Abaserukira ayo mashirahamwe atagihindutse bazohabwa umubonano na Filippo Grandi atwara HCR i Geneva mu Busuwisi mu minsi iza kugira ngo basigure ikibazo cy'izo mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nino kuri internet www.radioyacu.com. Mu Rwanda, komisiyo y'igihugu y'amatora yagiranye inama n'abashaka kuzabindurerezi mu matora y'abasenateri azaba guhera ku itariki ya 16 kugera kuri 18 z'uku kwezi. Yababwiye ko badafite uburenganzira bwo kwivanga mu mirimo y'abakozi bayo. Iyi nkuru ni ya Sumta Kabuye.
Iyi komisiyo ya bwindorerezi ko zemerewe gukurikirana amatora y'abasenateri ariko zikabuzwa kwinjira mu bwihugiko mu gihe amatora azaba yatangiye. Komiseri Judite Mbabazi yabwiye izo ndorerezi ibyo zigomba kwirinda mu gihe cy'amatora.
Kwirinda kubogama mu bikorwa by'itora, kubaha umuco w'igihugu, kwirinda gutangaza amabwiriza ku bayobora amatora, gukorera aho bemerewe gukorera, kubaha abayobora amatora ku nzego zose, kwirinda gutangaza ibyavuye mu matora igihe urwego rubishinzwe ari rwo komisiyo y'igihugu y'amatora rutarabikora.
Kugeza ubu komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko imaze kwandika indorerezi zifuza gukurikirana amatora 239 zirimo abanyarwanda 226 n'abanyamahanga 13. Mu ndorerezi zitabiriye abanyamahanga ntibabonetse, n'abaje babiri bahise basohoka barigendera. Mu bibazo indorerezi zagaragaje hari ibigendanye n'uburyo abakandida bakoresha ngo babashe kubona abagize inteko itora.
Cyo navugagaho rero ni kijyanye nakuruwa gufasilita inteko itora mu rwego rwo kuza kurikirana ibikorwa by'abiyamamaza b'abakandida senateri. Bigaragara ko umuntu umukandida senateri ashobora kwiyamamaza muri kiriya gihe biyamamaza kuri iriya minsi yamenyekanishijwe, ndetse no mu kindi gihe we yabiteguye akabimenyekanisha. Ese ko komisiyo y'igihugu y'amatora ifasha aba bantu kuha ifite mu mabwiriza ku facilitating aba bantu ngo ba abantu bagize inteko itora, n'umukandida wo bimenyekanishije nawe yemerewe kuba yatanga facilitation ku bantu yatumiye mu gihe cyo kwiyamamaza?
Komiseri Sweden Birindwa yabwiye indorerezi ko abakandida bemerewe gushakisha abagize inteko itora ariko ko bagomba kuzirinda ko baregwa ko batanze ruswa.
Tugenda tuba deplace tukabageza aho igikorwa cyo kwiyamamariza kibere, uriya mukandida nawe abishoboye ya kure nkuko twakoze rwose akagenda akaba deplasa akabageza aho igikorwa cyo kwiyamamaza kibera yagaragaje mu byukuri akabafasirita muri urwo rwego ntago rero bibujijwe ariko wa mugani akazirikana kiriya kintu cyo kubata atatanga ruswa cyangwa akabikora mu buryo bukurikije amategeko
kugeza mu bakandida bari biyandikishije muri komisiyo y'igihugu y'amatora hari abamaze kuvuga ko batazakomeza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Charles Munyaneza
mu ntara y'amajyepfo twari dufite abakandida 23 bemejwe umwe akaba yarakuyemo kandidatire ye nk'uko babivuze akaba ari n'undi umwe kugeza ubutari witabira igikorwa cyo kwiyamamaza mu turere tune tumaze kuberamo kwiyamamaza mu ntara y'amajyepfo hari umukandida umwe utari waza kwiyamamaza ntabwo tuzi impamvu
komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko bitarenze itariki ya 30 z'uku kwezi izatangaza burundu abasenateri bazaba batowe Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali Mumuna tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe gukora anketi ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu Burundi karaye gasohoye icyegeranyo kivuga ko abakora ibyaha byo guhonyora ubu burenganzira badahanwa mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri iki cyegeranyo n'abatumirwa babiri Professor Charles Nditije umukuru w'ishami ry'ishyaka UPRONA ritemewe na leta y'u Burundi na Innocent Bano ukurikiranira hafi politiki y'u Burundi Charles Nditije aratangira avuga uko yakiriye iki cyegeranyo cya Loni
iyo raporo twebwe nta kintu na kimwe bitangaje yasohoye yavuze yerekanye ibizwi ibikorwa ku munsi kuko turabona turakurikira yuko ibyaha amabanyuranye agahungabanya agatekazina muntu akogwa ku munsi ibiziga abapfungwa bicwa bisanga bigandagaje mu nzuzi mu mabarabara ibyo rero ni ibintu bitigeze bihagarara kuva mbere ibintu bitangwa mu mwaka w'2015 2023 petero ngo nibyo yahikirije cya gatatu cyatemewe n'amategeko kugirira shingiro n'amasezerano ya Arusha icyo bavuze kandi dusanzwe tuzi nuko abaza kwisonga bakora ayo mabi n'imbonerakure n'abakozi bo mu iperereza hamwe n'abapolisi eka mbere harimo n'abajeje ibitwaro hasi mu makomune no mu ntara ibyo byose rero bigakorwa izuba riba bene imirango babona na cyane cyane ko bashyigikiwe nabo hejuru baraguye kandi bati ibyo byose bikorwa bihagarikiwe n'abategetsi bakomakomeye mbere bavuga ati n'umukuru w'igihugu arabizi kanatsinda niwe atwarwa zo guperereza niwatanga uburyo niwe ategeka ababuramatari ibyo byose ni ibintu rero biraje biteye agahinda mugabo ibyo byadutangaje twatangaje kandi yuko leta icyo gisubiza yo kwihakana kuko leta nta na rimwe nigera yemera ako kari kabishe kandi hambere navuga yuko abagomba kutemera ibyo byavuzwe n'uwo mugwi w'abatohoza hano babwira yuko n'ikimenyamenya ni uko itariki 2022 z'ukwezi k'umunani icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaragirije inama abakuru b'imigambwe ari manga yuko kutihanganirana biza n'umudugararo ukomeye cyane cyane ukwenda kutegereza amatora mu 2020
kuri iyo nama abategetsi bagize no mu n'ikigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu turaigaruka ku mukanya reka ariko tubanze tubaze na Dr. Innocent Bano nawe nyine agira icyo atubwiye ukuntu yakiriye raporo yasohoye ku igenekezo rya kane ry'ukwezi kw'icenda yo mu rwe ishyiramwe mpuzamakungu jeje kutoza gatega kazi na muntu murundi tuga ku ijambo Innocent Bano
je kubwanje uko nayibonye ubwa mbere sindayita raporo kuko mvuga ko ari nayita nk'ari gitate kuko kugira ibe raporo hari ibintu biteza kubanza gukurikizwa mu Burundi rero nibaza ko iyo umugwi ishinzwe na nasozi niteze gukorwa gukora igikorwa kugira ishobore kugira amatohoza nibaza ko hariho ibintu bitegezwe kubanza gusabwa nuko abantu bakora amatohoza ateza kubanza kuja ku rubuga bakabaza abantu bose begwa n'ibibazo byaba bihari mugabo cyewe uko nayibonye raporo ivuga ngo yabajije abantu 1200 abo bantu 1200 bakaba atari ni Burundi yababarije hanze nibaza yuko hariho intumbero iyo icyo gitaragite cyo bagifite ari intumbero nkuko bari bamya bivuga ku magare hose ko icyo kintu bayita raporo kitarimo abarongoye leta cyagiriza leta gusa eka n'urwaruka rw'abarundi bari mu mugambwe usenze FDD nibaza ko ifisa bihengamiye
ariko uyo murwi Dr. Inosamba no uyo murwi warimwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi gutohoza ivyo vya
kubera Burundi bwabonye ko harimo amahenyi mu bintu bimwe bimwe uwo murwi waruje umu waruje gukora ari nacho gituma hari ibintu Burundi bwabanje gusaba ni nacho gituma nibaza yuko mu ntumbero iyo kwanga bashaka kubanza kumvikana na leta ingenzi ishobora gukora mugabo ntibyakunze
Professeur Charles Nditi je twibaje ibyo mwashikirije muri kahise ka nibishikirijwe n'uwo murwi murashaka kwa mu gisamakenga kuvyerekeye ukuntu amatora yotunganywa mu Burundi mwihweje ibiri muri raporo mwaba kwa amatora akwiye kuba nkuko bitekanijwe
kuriho twamaze kubishyira habona nuko atamatora nyizina ashobora kuba mu mwaka w'2020 mbere n'imbere yaho n'inyuma yaho ibintu byinshi bidahindutse ngo twabyerekanye ibindi bashingiro rishasha bihamba Burundi amasezerano ya Arusha ayo masezerano y'ubuna zikaba ariyo yazanye itunde mu gihugu bakerekanye na ubutegetsi butanzwe nyine ubutegetsi bugabanganywa ibyo bw'ibashingiro bishasha kandi bigatako rigaha uburenganzira ubukomezi ingufu zidasanzwe mu kuri igihugu nibashinga leta uko ashaka ataravye ibyavuye mu matora y'abashinga amateka leta kandi igakurikiza intumbero y'umukuru w'igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ibintu byinshi twerekanye yuko amatora uravye amategeko agenga ayo matora ibw'ibashingiro n'ibwirizwa rigenga n'itegeko rigenga amatora n'ubya mugwi ujejwe gucungera ayo matora seni ugizwe n'abantu bamwe ni kuvuga nibo bazo abasifuzi nibatanga amategeko nibazo bakavuga bati muganga watsinze n'uyu kundi CNDD FDD
aho professeur
iruhande yayo mategeko mabi n'iyo mugwi ugizwe n'abantu bamwe begamiye ubutegetsi bazotanga ku ijambo tuvuga yuko umutekano kutihanganirana uravye imigambo uno munsi yitwa ngo iremewe ikora ku mugaragaro n'imikeya cyane mbwa uravye nka senerwa kwemererwa uravye ibyo babagirira uravye ingena baturira amazu yabo bakabafunga bakabica mutandira ati nta mugambe sene ugomba gukora imbura amatari gutyo imbonera kure gutyo biragaragara neza yuko amatora ashobora
kuba Professeur Charles
n'amigambi kirahiganwa
yego me Professeur Charles Nditije aho ntimuvuga cyo kimwe n'abari mu Burundi b'abanyapolitike batavuga rumwe na leta reka twumvize ukuntu umushanaye agatondo wasa yavuze ko berekeye amatora mu Burundi
Uburundi aho tugeze saa gusubira mu ihumbi saa gusubira kurondera kurara rwuguta amatora yegereje reka tuyite kuburire ubudashobora kujya mu matora demokrasi ni ukuvuga imuca mu gutwi ikarengana mu kundi abafite ntituri kumwe sene inyankamugayo twemera yuko inzira ya demokrasi ica mu ngingo igaca mu ngimba ica mu matora idaca mu mudurumbanyo
mu kane gatoya cyane rwose Charles Nditije
icyo novuga igatwebwe twebwe nabo turi jewe nabo turi ku mugabo udasana itureka n'abandi amatora nta muntu n'umwe ayanka cyangwa atayemera niyo nzira yo gushyikira ubutegetsi buhawe n'abanyagihugu mugabo kugira amatora siyo yonyine yerekana yuko intwaro rusange yatsimbataye ayo matora arafite ingene ategurwa arafite ingene ahiyanirwa arafite ingene yumvikanwa ko kubyerekeye ayo matora nakubwiye kubyerekeye ingene imigambi ikora ku mugaragaro kubyerekeye ingene abacungera ayo matora baba babumvikanywe ko kubyerekeye ingene abantu bitwara iyo habonetse akarenganye ingene haba abarorerezi igenda haba imenyesha makuru biraba yuko atawibye atamusoma atabuze ajya burimo ibyo byose nta na kimwe cyari kandi ngo atarabiye mugabo agira kubuze kwigaragereza ari igenagereza ndetse namubujije mugabo wa wundi acyatwe ko guharura gusa amatora barayahejeje ubutabibona ngira nta mata tukuna
namwe Innocent Bano kuri icyo kibazo nyine cyo cy'ubutekano ushobora kuba udakwiye kugira ngo amatora abe mu Burundi mu 2020 mu kibuga kwica
se nibaza yuko ndibyize ravuze igituma bivuga urumva no rwanya leta y'u Burundi nta yindi irangaje gukoresha mu gace ashobora kubabara nuko hariho icyo nakwita insima zose zikwiye haba no icyo nakwita insima politike sekiritere meme juridike zako ziriho kugira aya matora ashobora kuzagenda neza nibura yangaje yunze gitegura amatora za rwanda yategura
ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na demokrate muri neza
raporo gaoni zivuga kuri bimwe bimwe n'ibyo biba biri ko birabera mu Burundi abyibesha na gato kuko uraze nk'ibintu biri ko biraba mu Burundi ukaraba ukuntu abateneri bahohoterwa ibintu bikomeye cyane rwose kandi nabo bakabuzwa kugurugura uko bugurura ingoro z'imigambi ndabona yuko bizaba bitera imvururu
reka duha abashinga nahe ijambo bagira icyo bavuze ku byo mushikirije demokrate Innocent Bano mushande demokrate avuze ko ibiri muri raporo byinshi ari byo hariho abafinere batotizwa hariho ingoro z'uyu mugambwe zituturirwa tugakwijambo mu kanya gato
se nibaza ko icyo nacyo ndavuga raporo ndagije cyitaragite banditse nibaza yuko ari ibintu bagenda basoma ku mbuga kuri internet babwiwe n'abantu bahunze bari hanze batazi biri kubera mu Burundi mugabo abari mu Burundi nibaza ko bafite ukundi kuri kugena ibintu bigenda ibyo nabyo bavuga ngo bari kubashwa ngo barakubita abasenere mbega sene ubu ko atanga ngo bavuga senere muri 2015 mu 2015 havuga n'ibindi bizoza n'andi bazoza mugabo ibyo byitwaza nibaza yuko atabifatiye nuko wabonye ko ari senere wabonye ko ari ko batavuga ko none abapurani bari mu Burundi na yindi migambi mu Burundi hakore kaho bose batidoka mbaho kumba bazanye ikintu nacyo cyadukanye cya senere ambari senere nibaza yuko atabifatiye ahubwo abarundi nibitegurira amatora baje mwihiganwa na Debirasi ni satane nk'iyo mbonye ahubwo n'umukuru w'umugambwe w'iyo senere nyene agenda kugura ama permanence ntaho byari bwakaboneke ku bwinshi ahubwo nibabandanye gutyo byerekana ko hariho demokarasi
mushya ntahe sharanditije mu kanya gatoya cyane rwose ibyiyumviro byashikijwe na demokrate bas asa n'uvuga cyo
kimwe n'abandi demokrate avuga n'ibyo ntahushimwe inzu yahiye agateka gina mu karahungabanywa abicwa abanyuruzwa baberetse gupfa abakenyezi bafatwa ku ngugu ibintu bikorwa ku munsi icyo nagomba kubaraho cyane cyane kibabaje ni iyo mvugo ya Innocent yuko abona abantu bariko bapfa ngo n'utuntu duto byerekana neza yuko abatavuga rimwe na leta babafashe nk'uko zoba ari za mujeri ari kwica umubu agaciro ubuzima bwabo bufite nicyo kibabaje aho kuvuga ngo abo bahinga ntibabwiwe mu Burundi mbeko babuje kwinjira mu Burundi ko bababujije batinye iki ko batubyurura ko amashyirahamwe yigenga nayo nyine bayugaye amaradiyo bakayugara bari kubahishike bahisha ubwo bwicanyi mu gace guhenda niko uno munsi hari ingenga buhanitse bitari mu gihugu urashobora kuvugana n'abari mu gihugu bakakubwira ingene ibintu byagiye bagafata amasano bakayerekana hari n'ubihembeye ngo ni uko bugaye n'ibirebo by'umukuru ibiro bikuru bigeze wacyakazina mu ko komisariya odibadoromu barayugaye mugabo ibyo ntibiza yuko abahinga bakora bigashimwa kandi nta raporo itangwa imbere y'ishami mpuzamakungu idafise ibyangombwa kurya ibyangombwa bya bitametode babyerekanye kandi n'abahinga babimenyesha ntabwo bidani
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu yari Professor Charles Nditije umukuru w'ishami ry'ishyaka y'uprona ritemewe na leta y'u Burundi yaganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bari kumwe kandi na Innocent Bano ukurikiranira hafi politiki y'u Burundi bavugaga ku cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye ku bikorwa byo guhungabanya no guhutaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi icyegeranyo kivuga yuko ababikora badahanwa iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet aho kumviriza muri sanga Murakarama rero ndabashimiye cyane umugoroba mwiza muryoherwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika.